Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2018, i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Nashikirije yuko twebwe nk'abenegihugu b'Abarundi dushima dukenguruka kuko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro, hari umutekano.
Uyu ni umushinga mateka Honorable Jean-Marie Muhigwa aturuka mu mugambwe sende DFDD mu nama yarayikoranije inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku cicaro cyayo yarusha muri Tanzania.
Ifoko tudahisha umwotsi kandi umuriri kuraka. Abatanzania barabizi impunzi bafise z'abarundi ziri hano, ntabwo zaje muri picnic.
Uyu nawe ni mugenzi we Honorable Christophe Nduwayo aturuka mu mizero y'abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'ivyivugwa hirya no hino ku isi, turazibashikiriza ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maroneza Aloise.
Amahoro Uriane aravugwa cyane cyane muri Afrika. Muri raporo zitandukanye zashikirijwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibijejwe agatekakazi na muntu, abajejwe amatohoza ba ONU bavuga ko mu bihugu bya Sudani y'Epfo n'u Burundi hahunyanzwe bikomeye agatekakazi na muntu, kandi bagasaba ko bahohotewe batunganirizwa. Komisiyo ya ONU irabi vy'agatekakazi na muntu muri Sudani y'Epfo ivuga ko abanyagihugu bama bagizwe ivyibare vy'imirwi y'abitwaje ibirwanisho hamwe n'abicanyi bama bakoze ivyaha bitagira izina bitigera bihanwa. Isaba impande zose zishamiranye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka wa 2015. Ku rundi ruhande, batatu mu bagize komisiyo ya ONU ikurikirana ikibazo cy'u Burundi bavuga ko atakirahinduka mu bijyanye na politike, umutekano, ubutunzi, iby'imibano hamwe no mu by'agateka muntu kuva hashikirijwe raporo ku Burundi mu kwezi kw'icyenda. Komiseri Françoise Hamson wo muri uyu murwi avuga ko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bakiri mu buhungiro. Avuga ko bamwe mu mashyirahamwe ya societe civile bakiri mu Burundi batekewe n'ubwoba kuko bavuga ko umwanya uwo ari wo wose bashobora gufatwa. Ambasaderi Renova Tabu aserukira u Burundi muri ivyo biro vya ONU bijejwe agateka ka muntu ariyamiriza iyo raporo, kavuga ko ifise aho yegamiye kandi yakoreye ku binyoma ku bijanye n'agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma yaho ata mukandida n'umwe muri babiri bari imbere y'abandi yagaragaye ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu azosubirira Perezida Ernest Bai Koroma muri Sierra Leone. Umurwi w'ico gihugu jejwe gutunganya amatora wamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko bagiye gutunganya igice cya kabiri cy'amatora. Umukuru w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Julius Maada Bio wo mu mugambwe People's Party niwe yaje imbere y'abandi bakandida 16 ku majwi 43 n'ibice 3% mu gice cya mbere cy'amatora yabaye ku munsi wa gatatu. Ni nyuma y'ibiharuro byatangajwe n'uwo murwi ku murwa mukuru Freetown. Ibwirizwa shingiro rya Sierra Leone rivuga ko kugira utsinde amatora utegerezwa gushikanira amajwi 55%. Umurwi ujejwe amatora utangaza ko igice cya kabiri cy'amatora gitekanijwe ku igenekerezo rya 27 muri uku kwezi kwa gatatu. Abimukira b'Abanyafurika barenga 16,000 bari mu makambi muri Libya baratahukanywe mu bihugu byabo ku bushake bwabo mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Ibyo byashikirijwe jo ku munsi wa kabiri n'umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Federica Mogherini. Mogherini yavuze ko hasigaye abimukira bari hagati y'4,500 mu makambi bakoranirijwemo muri icyo gihugu cya Libya. Avuga kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika bariko barakora ibishoboka byose kugira abo bimukira bazobe baratahukanywe bose mu mezi 2 cyangwa 3 ari imbere. Muri Afrika kandi abantu bashika ibihumbi bitanu barahungiye mu gisagara cha Moyale ni muri Kenya bavuye muri Ethiopia ahiciwe abasivili 9 mu ndwi iheze ubwicanyi bwegekwa ku basirikare ba Ethiopia nkuko byashikirijwe kuri wa kabiri no muryango utabara imbabare Croix Rouge muri Kenya umunyagihugu wo mu gisagara cha Moyale atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko igisirikare cha Ethiopia kiri mu ruhigi rw'abanywanyi umuhari witwaje ibirwanisho wishinze kubohoza ubwoko bw'aba Oroma kandi ko abantu bahunga mu gutinya ko barwa mu mporero Moyale rero ni gisagara kigabuwemo kabiri n'urubibe Kenya gihana n'igihugu cha Ethiopia Hano muri Leta Zunze za Amerika abanyeshuri hamwe nabigisha ibihumbi n'ibihumbi bo muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu wa gatatu batekanya kuva mu mashuri bakagira urugendo rwo kuba kwibuka abanyeshuri bishwe ku ishuri ryisumbuye muri Leta ya Florida haraheze ukwezi urwo rugendo ruzotangura isaha zine za gatondo ku isi yose kandi rumare iminota 17 17 rero ni gitigiri kingana n'abanyeshuri 17 nyene bishwe muri ico gitero abari ko baratunganya urwo rugendo bavuga ko abantu bashika ibihumbi bitatu ariho bitezwe kwitaba urwo rugendo mu gihugu cyose no mu bice bitandukanye by'isi urundi rugendo rwitiriwe ubuzima bwacu rutumbereye guharanira umutekano mu mashuri ruzokoranya ibihumbi amajana by'abantu bazohorira hano i Washington DC ku itariki ya 24 muri uku kwezi kwa gatatu
urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu Louise Mushikiwabo yarayagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ikigari yavuze ko impunzi zahungiye mu Rwanda zitegerezwa kugendera ku mategeko agenga igihugu ni mu gihe yarabajijwe ikibazo cerekeye impunzi z'abarundi mu Rwanda mugenzi wacu Asumta Kaboyi niho yarari
Ministre w'abanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo aratangaza ko impunzi zahungiye mu Rwanda zigomba kugendera ku mategeko agenga igihugu zahungiyemo ni kushuro ya mbere umuyobozi wa leta y'u Rwanda wo mu rwego rwo hejuru avuze ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda zikaza kujya mu myigaragambyo aho bamwe bataye ubuzima mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba Ministre Mushikiwabo yasobanuye ko kubizo impunzi zarigaragambije zitaka inzara byari urwitwazo
nyuma y'imyaka myinshi bamwe abenshi muri ziriya mpunzi barashaka kuba abanyarwanda kuko hari abasabye indangamuntu y'u Rwanda bagashaka no kuba abanyekongo kuko bavuga ko bashaka gusubira iwabo no bagashaka no kujya gutuzwa mu mahanga mu bihugu cyane cyane mu bihugu by'Uburayi na Amerika urumva rero nta muntu waba ibintu bitatu byose hamwe ni uguhitamo guhitamo rero byarabagoye ndetse abo wabonaga mu iperereza tugikomeza gukora abatumye bagumura n'abandi ndetse bari bafite amahane menshi ugasanga na bigeze gushaka kubona ikarita y'ubuhunzi ariko dukoresheje ikoranabuhanga ry'indangamuntu mu Rwanda tugasanga bafite n'indangamuntu y'u Rwanda ugasanga rero amahitamo yarabagoye
naho ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zigera ku 2500 zahungiye mu Rwanda mu cyumweru gishize ziturutse muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo Ministre Mushikiwabo yavuze ko imyitwarire y'izi mpunzi iteye inkeke gusa asobanura ko nta gihugu cyabasha gucumbikira abantu badashaka gukurikiza amategeko y'igihugu cyabakiriye
kigaragara nuko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu taza bari bo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntago byashoboka bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari kuvuga rero yuko byagira ingaruka ku izindi mpunzi ari za Libya cyangwa ari zituruka handi u Rwanda ntabwo rurimo gusabiriza impunzi niziza tuzazakira nizitaza nabyo ntacyo bidutwaye dufite abaturage bacu bo kurebera
uvugizi wa leta y'u Rwanda nagize icyo avuga ku nkuru z'abimukira baba bavanwa mu gihugu cya Israel bazanwa mu Rwanda aha yongeye kumvikanisha ko kugeza ubu namwe mukira waturutse mu gihugu cya Israel uri mu Rwanda ikibazo cy'abimukira bo muri Libya u Rwanda rwari rwiteze kwakira nacyo kiri mu byasobanuwe mu kiganiro. Minisitiri Mushikiwabo bavuga ko kugeza ubu Rwanda nta bwumvikane ubwo ari bwo bwose burabaho ku buryo bazanwa mu Rwanda, gusa yemeza ko mu byumweru bike ubwo bwumvikane bushobora kugerwaho. Indi ngingo yagarutsweho mu kiganiro ni umubano w'u Rwanda n'ibihugu by'akarere. Duhereye ku gihugu cya Uganda, uyu muyobozi yasobanuye ko igitutsi cyumvikanye hagati y'ibihugu byombi kitatewe n'u Rwanda, ko kandi u Rwanda rudashobora kugirira na Uganda kuko ari abavandimwe basangiye amaraso.
Ibyo bibazo byaturutse ku gihugu cya Uganda, aho abanyarwanda benshi bahagiriye akaga, bamwe barafungwa, bamwe barafunguwe, abandi baracyafunze. Cya mbere hano mu Rwanda ntabwo dushobora kugirira nabi abagande. Abagande ni bene wacu, ni abavandimwe bacu, dusangiye byinshi, dusangiye amateka, dusangiye n'amaraso. Abagande benshi dufitanye isano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafashe umwanya wo kubonana na mugenzi we Perezida wa Repubulika ya Uganda igihe twari mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu gihugu cya Ethiopia mu mpera y'ukwezi kwa mbere babiganiraho. Kibabaje nuko twebwe nk'u Rwanda ntitwigeze twumva impamvu, cyane ko kuri twebwe umubano wacu na Uganda ari ikintu gikomeye cyane, ni igihango.
Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yanagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwitse igaragara mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kugeza naho imwe mu mishinga ibyo bihugu byabifatanije yasinziriye. Mushiki wabasobanura ko koko hari imishinga imwe yagiye idindira, gusa avuga ko byose bituruka ku bushake bwa politiki.
Hari ibigenda buhoro, akenshi navuga ko biterwa n'ubushake bwa politiki budahagije, ariko ntago bivuga yuko ibikorwa bya ngombwa cyangwa se n'impamvu uyu muryango wacu wa Afurika y'Iburasirazuba uriho byaba byarahindutse. Navuga yuko biterwa na n'ibintu bisanzwe dukunze kubona mu bijyanye na integration, guhuza imikorere nk'ibihugu ntago buri gihe aba ari ibintu byoroshye. Ntago navuga yuko ibikorwa bikomeye by'uyu muryango wacu byasinziriye burundu, ni nk'uko umuntu asinzira ariko ejo mu gitondo agakanguka.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo mu kiganiro n'abanyamakuru yanakomoje ku nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afurika izabera i Kigali ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu. Yavuze ko iyi nama mu byo izaganiraho harimo umurongo w'amavugururwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yarayobowe na Perezida Paul Kagame ubunayoboye uyu muryango. Muri iyi nama kandi minisitiri yavuze ko biteganijwe ko abayobozi ba Afurika bazasinya amasezerano y'isoko rusange ribahuza. Yavuze ko abakuru b'ibihugu bya Afurika bagera kuri 26, abayobozi ba za guverinoma n'abayobozi b'ibihugu bungirije bazitabira inama. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Burundi tuje muri Tanzania. Kuri uyu wa kabiri, inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yarakoranye ku cicaro cyayo yarusha muri Tanzania. Ikibazo cy'umutekano mu Burundi cyasubiriye kuvugwa. Mumenyesha makuru wacu yarusha aradukira ku mayange uko byari bimeze.
Ico kibazo cavyutse mu gihe abashinga amateka bo muryango wa Afrika y'ubuseruko bariko baterera ivyumviro ku ijambo ryashekirijwe na Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hari mu nama y'abakuru b'ibihugu vyako karere iheruka kubera i Kampala. Mu vyo Museveni yavuze harimo ikibazo c'umutekano mu karere. Umwe mu bashinga amateka b'Uganda yadomye urutoki ku Burundi na Sudani y'Epfo ko ariho hagisigaye umutekano muke mu karere. Jean Marie Muhigwa, umushinga amateka wo mu Burundi wo mu mgambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, wewe si kwabibona, yabwiye bagenzi we ko umutekano wagarutse mu gihugu ciwe.
Nashikirije yuko twebwe nk'abenegihugu b'Abarundi dushima dukenguruka kuko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro, hari umutekano. Hari byabaye mu mwaka wa 2015 bijanye n'ibiringo twagiyemo by'amatora, aho habaye impari no kutabona kumwe ibijanye n'amatora. Ivyo ntica bisigura yuko hari ntambara, hari umutekano muke. Byarabaye impari nk'izo mu gihugu cya Kenya, impari nk'izo zaradutse mu gihugu cy'u Bugande, impari nk'izo zaradutse mu gihugu cya Tanzania. Rero nashikirije yuko hageze igihe aho twebwe nk'indongozi twicara hamwe, hama tugahaguruka tukigisha abanyepolitike bacu, tukigisha abenegihugu gufata ibiringo by'amatora ko atari ibiringo by'ingorane. Inzego zose ziri ku mirimo, ziri ku kivi, ingabo z'u Burundi, abapolisi b'u Burundi bariko barafasha hirya no hino kwisi kugira ngo amara umutekano aboneke nitwotanga umutekano mu bindi bihugu iwacu atawuhari kubera ko tuwufise iwacu twaburonse twawuhereje abandi nta paradizo iri mwisi oya gitazo cy'umutekano nico kwamiza ko kugira ngo nihagire kiduca mu gihumye
ubundi murundi baturuka mu gihugu kimwe nawe yabwiye bagenzi we ati nyabona nimureke kwirengagiza ivyo muzi kuko mu Burundi yacibonekeza ibigaragaza umutekano muke n'ubwicanyi. Honorable Christophe Nduwayo nuwo murunani amizero y'abarundi
niho atanga kuvuga ko mu Burundi aramarame umuhoro umwa tuzi ko imisi yose uvyutse wumva ngo kiziga cyatowe hari akumva abantu bapfunzwe abantu banyurujwe mu ntumbero rero yuko tugwanya iyo mvugo y'abantu ashaka gusatsira ikibindi ava mu Burundi ifoko tudahisha umwotsi kandi umuriri kuraka abatanzania barabizi impunzi bafise z'abarundi ziri hano ntabwo zaje muri picnic ntabwo zaje gutembera zarahunze zahunze kuyako zabona ko nta mutekano zifishe mu Buganda abarundi bariyo ni benshi kwisi yose ari abarundi benshi kandi abandi barahunga igikuru rero nuko tutohisha ingwara nuko twoyivuga akareka kadufasha gutora inyishu z'ibibazo dufise hama ibikorwa vya karere bikatungana mu mahoro kuko nta mahoro nta butunzi bushobora kubuhaba nta mahoro nta na kimwe bishobora kuba mu gihugu.
Umushinga mateka w'umuganda Odongo George Stephen nawe ati ntimuyeyemje ahubwo muvuga uko ibintu biri gucyo muti uzoboneke.
The superficial definitions of peace
ntimutangura kuzana insiguro zo kuyeyemja zidafashe ngo muvuge ko amahoro ahari. Jewe nshimikira ku catumye umutekano uhungabana mu Burundi ingaruka mbi hamwe n'umutezo utoregwa aka karere karimo ibibazo bikomeye bikwiye kwicaregwa aho kuyeyemja ngo umutekano uriho kandi mu mitima y'abantu atawuriho kubwanje amahoro y'igihugu kimwe nayo tuma na karere kayavomako atari ku nyungu y'uyu cankuriya kuko umutekano uhungabanye muri Kenya canke mu Buganda nanje birankora ko twicara ibibazo nyamukuru rero uwo muganda n'agahemo kenshi yagize ati
if you are here and you think there is peace in your
nimba mwebwe mubona ko hiwanyara amahoro n'umutekano mwabarundi ndabakeje
I congratulate you Burundians.
Abashinga amateka baheruka mu ngendo zitandukanye mu bihugu byose bigiza karere yamare cibonekeje nuko batavuga rumwe kukungene basanze ibintu byifashe mu gisata cy'umutekano. Bamwe mu Batanzania bavuga ko bazungurutse bagasanga aratekanye mu Burundi mugihe abandi nabo barimo abaganda bavuga ko basanze hacibonekeza ubwoba kandi ko abantu badatekanye mu bikorwa byabo vya minsi yose. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru. Tuve muri Tanzania naho tuje mu Rwanda kandi Rwanda Revenue Authority ikigo cy'u Rwanda kijejwe amakori n'amatagisi cyarafashe uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Asinapoli Rwigara. Abakozi b'ubwo Rwanda bavuga ko babakuyemwo giturumbuka bashiraho abakozi bacu ngo bacungere umutekano. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarayavuganye ku telefone na Anne Rwigara umuyobozi w'ubwo Rwanda imbere y'amategeko. Twumva ikiganiro bagiranye.
Batunguwe cyane numvise abasekirite bahamagara bavuga ko abakozi ba Rwanda Revenue bari ku mena ingufuri z'amasoko yose ari mu Rwanda. Nyuma yaho mu masaha make bambwira ko babasohoye, ko bababwiye ko bagomba gusohoka, ko bagomba gufata utwabo twose bakarara bagiye.
Ni bande basohoye abakozi bari barinze uruganda?
Revenue icyo yakoze muri mu kwa karindwi badufungira kwa karindwi k'umwaka ushize bari bashyizeho abasekirite babo ba anteriseke, ariko natwe twaragumishijeho abacu kuko harimo ibikoresho byacu mu Rwanda. Uyu munsi rero nubwo abasekirite babo bari bamaze igihe bagihari, uyu munsi bafashe abacu bababwira ko bagomba gufata utwabo twose bakarara bagiye. Abacu baduhamagaye turababwira duti ntimuhave kuko nta cyemezo kibaho uburenganzira bwo gukora ibyo bari gukora, kandi ntabwo aribo babahaye akazi, nitwe twakabahaye, nitubahagarika ubu niho muzagenda. Bafata inkoni babasohora n'inkoni, bafata inkoni babakurikiza inkoni nabo bagenda birukanka barabasohora.
Niba numva uko uvuga Anne, ni ukuvuga ko abari bashinzwe umutekano cyangwa se abazamu banyu bari ku ruganda ubu tuvugana batagihari?
baraye hanze ubu bari kumpamagara bambaza aho bajya benshi bava mu ntara ubwo nange ndi guhamagara rishari uriya commissaire yari mubaza ibyo arimo kuko nta kintu twigeze tumenya abakozi banjye bari hanze baraye hanze n'ababyeyi nimuva kuko uko mbibona bari abantu barashaka kurara basahura abigeze kubidukora kera n'ubu ngubu bagomba kuba bari muri gahunda yo kurara basahura kuko hari ibintu byinshi bisa agaciro kanini biri hanze bashyizeho abasekirite babo rero kuko bari kwanga ko twinjiramo ubwo abasekirite bacu bagiye gusahura n'umunota umwe
ni ukuvuga se kuko Rwanda Revenue yohereje abakozi bayo nta kintu gitoya bamenyesheje cyangwa se nta n'ikintu polisi y'u Rwanda mwe ibabwiye
yari yaranditse itubwira ko ishaka ko tuba duhari kugira ngo ibare izindi stoke kuko hari stoke zirimo ibigurishwa izo bamaze kuzishyiraho ingufuri zabo bakuraho izacu ariko hari n'izindi stoke ziba zirimo nka matière première hari amastoke menshi atandukanye izo rero bashakaga nazo kuzirebamo twari twarabandikiye tubabaza icyo gikorwa icyo kigamije bitewe n'uko dufite dosiye iri mu rukiko tukaba kandi tutarigeze tumenyeshwa icyo gikorwa cyo kongera kubarura stoke kimaze tutagiye rero ubwo tumenya ko ingufuri baziciye bashyizeho izabo n'abakozi bacu bari barimo bacunze uruganda babasohoye.
Niba umuyobozi wa Rwanda Revenue tusabe Richard atitaba telefone hari izindi nzego mwakwitabaza?
Inzego twakwiyambaza se ko ari nazo ziri kubikora urumva baza bitwaje abantu bo muri CID inzego za polisi kuzitabaza ni nko kuko gutabaza nyine kujya kurega uburegera ntacyo bihindura ahubwo ni turi kwibaza icyo twakora kuko niho bibaye mu mwanya ntabwo turamenya neza uko bimeze ariko ntabwo bibaho kujya gusohora umuntu mu bwanjye mu nzu ye nta n'icyemezo cy'urukiko cyabigaragaje ubwo natwe byatuyobeye icyo ariko ni ibikorwa birenze ubwenge bw'umuntu umuntu abura n'igihe naho ugira umutaka ukabura n'icyo ukora n'icyo uvuga
ndabashimiye cyane Anne Rwigara ku bisobanuro muduhaye.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Tusabe Charles umuyobozi wa Rwanda Revenue Authority ariko ntiyitavye telefone yiwe.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ubu none wa mwanya w'ikiganiro Amerikana mugiye kugishikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uyu munsi ni isabukuru y'imyaka 53 yuzuye y'ikiswe Bloody Sunday, ni ukuvuga icyumweru cy'amaraso cyabaye mu rugamba rw'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965 hari ku cyumweru. Uwo munsi abaturage bo mu bwoko bw'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Selma muri Leta ya Alabama mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Bahagurutse ari 600 bashaka gukora urugendo rwo kugera mu murwa mukuru wa Alabama Montgomery mu birometero 87. Ubutegetsi bwari bwabimye uruhushya rwo kwigaragambya buvuga ko urwo rugendo rubangamiye umutekano n'umudendezo wa rubanda. Bo rero barabyirengagije bavuga ko barambiwe gukomeza gukandamizwa. Bagenze kilometero imwe irengaho gato basanga abapolisi benshi babategereje. Abapolisi barabazungu gusa babirayemo n'ibibando barabahondagura babarasamo n'ibyuka biryana mu maso. Nta muntu wapfuye ariko 70 barakomeretse ndetse 17 muri bo bajyanwe mu bitaro ari intere. Bari bavuye amaraso menshi nguko uko uwo munsi wiswe Bloody Sunday. Urugomo rw'abapolisi ntirwabaciye intege. Kwa kabiri ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 1965 barongeye bakora urundi rugendo rwo Pasteri Martin Luther King ubwe yararwiyoboreye. Rwarimo abantu barenga 2,500. Bageze hahandi nyuma ya kilometero imwe basanga nanone abapolisi benshi bafunze umuhanda. babageze imbere barapfukamye barasenga. Abapolisi nabo barabareka barasenga. Barangije gusenga bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma banga guhangana n'abapolisi. Urugendo barusubitse ibyumweru bibiri. Ku itariki ya 21 y'ukwa gatatu mu 1965 batangiye urugendo rwa gatatu. Narwo ni Martin Luther King warwiyoboreye. Rwo bararushoje bagera mu mujyi wa Montgomery. Rwamaze iminsi itanu yose, buri munsi bakoraga nka kilometero 16 n'amaguru. Barutangiye ari 8,000, barurangiza ari 25,000. N'abazungu benshi bari baje kubafasha bararwitabira. Ku kirwo rwabaye insinzi, amafoto y'urugomo n'ubugome bw'abapolisi mu rugendo rwa mbere yakubise inkuba mu gihugu cyose. Ndetse n'umukuru w'igihugu, Perezida Lyndon Johnson, nawe ubwe byaramurenze, ategeka abasirikare barenga 400,000 kubaherekeza no kurinda umutekano wabo uko byagenda kose. Perezida Johnson yahise kandi atangira guhatira Inteko Ishinga Amategeko, Congress, gushyiraho vuba itegeko riha abirabura uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Congress yaryemeje mu kwa 8 mu 1965. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana. Mu ntwari za Selma, uwa mbere ni umwiraburakazi witwa Amelia Boynton Robinson. Ni we watangije imyigaragambyo. Yari afite imyaka 54 y'amavuko. Nawe abapolisi baramuhondaguye cyane bikomeye, arakomereka hafi yo kwitaba Imana. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1965, Perezida Johnson yamutumiye mu muhango wo gushyira umukono ku itegeko riha abirabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa. Amelia Boynton Robinson yitabye Imana mu 2015, yari afite imyaka 104. Undi mu ntwari za Selma ni John Lewis. Yari mu bayoboye imyigaragambyo ya mbere. Yari afite imyaka 25 y'amavuko. Nabo abapolisi baramuhondaguye ibi byanyabyo muri iyo myigaragambyo. Abarwa mu bantu bo kwisonga mu ntwari zaharaniye uburinganire bw'amoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu afite imyaka 78. Kuva mu 1987 ni depite mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntwari zaharaniye uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa mu 1965 harimo n'abazungu. Abapasiteri batatu babera bagiye gutera inkunga Martin Luther King mu rugendo rwa kabiri rwa Selma. Batashye intagondwa z'abazungu bo mu mutwe wa Ku Klux Klan zarabateze zirabakubitagura. Umwe muri bo, Pastor James Reeb, baramukomerekeje cyane mu mutwe bikomeye, agwa mu bitaro nyuma y'iminsi ibiri. Yari afite imyaka 38. Umutegarugori w'umwera witwa Viola Liuzzo yavugaga ko urugamba rw'abirabura rugomba kuba urugamba rwa buri muntu wese. Nawe yagiye kwifatanya n'abaturanyi b'abirabura mu myigaragambyo ya gatatu ya Selma. Atashye mu ijoro ryo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965, urugendo rwe rwarangiye, aba Ku Klux Klan baramuteze, baramurasa, baramwica. Yari afite imyaka 39 y'amavuko. Nawe izina rye ryanditse ku rwibutso rw'intwari zaharaniye uburenganzira bw'abanyantege nke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva kandi mu 1965, inzira yo kuva Selma kugera Montgomery ibirometero 87 yabaye urwibutso rwanditswe mu mateka mu rwego rw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwitwa Selma to Montgomery National Historic Trail. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Aho ni naho turangiriza ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.